turabaramukije nshuti bagenzi muriko murakurikira amakuru yo munani rw'amaradiyo kuri wa 12 uhuma mwaka w'2026 murano makuru nani rw'amaradiyo tugaza guca hijya nino huko ibikorwa by'abahuza ku mitumba byifashe inyuma y'imyaka hafi 5 bariko barakora nize ntambamye ngo rwego rwagize ruzotorerwa inyishugute murano makuru bagenzi bacu baregeranije ivyiyumviro vy'abanyagihugu batandukanye mu ntara zitandukanye z'igihugu abahinga mu vy'amategeko amashirahamwe hani agateka kazi na muntu eka nabatowe n'abanyagihugu
ana makuru y'urunani rw'amaradiyo muri ko muyakurikira ku maradiyo atandatu ariyo Bonesha FM Isanganiro Rema FM Shima FM ikorera mu Rumonge agaseke ikorera mu Ruyigi hamwe na Remesha Amahoro ikorera mu Kirundo namakuru muzosoma mu binyamakuru vyandika ikinyamakuru iwacu na Jimbere magazine ana makuru mugiye kuyashikirizwa na Jewe Francine ndio kubgayo fadikanije na mugenzanje
Alice Ndayizeye
muwinga bw'ivyuma hari tusa Bizimana mwese turabahaye ikaze
urunani kwa maradio mu Burundi
imyaka ya 5 irarangiye yashizweho ubwirizwa rigenga intahe yo kumugina yo nayo ikabahigizwe n'abahuza bo ku mitumba iryo bwirizwa iravuga ko aho bahuza bakora badahembwa ariko bakaronka agashiruka bute ibi nibindi buri muri iryo bwirizwa tukaba twabiteguriwe na Fenias Ndayishimiye
abahuza bo ku mutumba n'abarundi n'abarundi kazi bafise n'imiburu iburi imyaka 35 nkuko biri mu ngingo ya gatatu yibwirizwa ryunganira ingingo z'igitabo c'amategeko agenga itohozwa n'iburanishwa ry'imanza z'amatati gerekeye intayo kumugina iyo ngingo nyene ivuga ko abo bahuza ari 15 kandi kiringo baranguramwo iryo banga kitagira iherezo kiretse hari uwitavye imana urenza amategeko agenga ugo rwego utabishoboye utanze imihoho canke ukoze ikosa ryoza ricafuza ugo rwego rw'abahuza ingingo ya kane y'iryo bwirizwa ivuga ko abagize intayo kumugina batabihemberwa ariko bahabwa agashiruka bute gatomogwa biciye mu itegeko ingingo ya gatanu ivuga ko abahuza bagize intayo kumugina bafise ibanga ryo kumvikanisha abafitaniye amatati kandi atabihano bashinga nkuko biri mu ngingo ya gatandatu ingingo y'umunani ivuga ko asasa n'imiburiburi umugwi w'abahuza batanu kandi bikurikizwa akaba ari bisanzwe bigirwa ku mutumba intayo kumugina isasirako ibijanye n'izo manza ntibitangishwa amafaranga imanza zicibwa ku mugaragaro kandi ababuranyi bakaburana ku munwa kandi bahinyuzanya ingingo ya 10 yibwirizwa ryunganira ingingo z'igitabo c'amategeko agenga itohozwa n'iburanishwa ry'imanza z'amatati gerekeye intayo kumugina ivuga ko mu gihe umwe mu bafitaniye amatati atarengutse atamvu bikaba inshuro zibiri intayo kumugina iragira icegeranyo cuko atarengutse ikagira n'ico ishikirije ku matati iba yashikirijwe kuva icegeranyo kigizwe umwe wese muri abo arashobora guca yitura sentare igihe abona ko bikenewe ingingo ya 12 ivuga ko hatirengagijwe ko hashobora kuba ibitemeranijwe na bose izumvikanwe ko biremezwa na sentare y'intango ikorera mu karere umutumba urimwo bisabwe n'umwe mu bafitaniye amatati mu gihe bamaze kumvikanishwa ivyumvikanwe ko bikongera bikemezwa bica bishigwa mu ngiro kandi biba urubanza ntabanduka nkuko tubisanga mu ngingo ya 13 mu gihe abafise amatati batumvikanye no kuvuga hari utashine ingingo yafashwe n'abahuza aca yitura sentare y'intango mu minsi 15 kuva rose icegeranyo
abanyagihugu mu gisagara ca Rutana no mu micungararo yaho barasaba koshigwa inzego z'abahuza mu makartie hisunzwe indinganizo nshasha abanyagihugu baho bakaba bahora bitura urwego rw'abahuza rwo ku mutumba wa Rutana urongoye zone ya Rutana akamenyesha ko urwego rw'abahuza rwahahora ariko rubandanya rukora Oscar Ndayisaba
inyuma y'itunganywa rishasha ry'intara amakomine zone n'imitumba igise yacyarutana no mu cyongaro yaho byahora bitwaga ku mutumba wa rutana ni naho abahaba biturwe ubwo abahuza bakorera kuri iyo mutumba muri kino gihe igisagara cyarutana no mu cyongaro yaho hagabuwemo amakaritsiye indwi arongowe n'inzego zatowe muri iyi minsi rero abanyagihugu baho baje bagireka iyo hadutse amatata asaba ko bitura abahuza
bebwe amurutana igisagara cyarutana turafise ikibazo ujaye nabahunza turamaze imbizi ariho ijuragirika ridasanzwe kuko umutumba wa rutana wagabwe mu makaritsiye menshi maze gucamo amakaritsiye menshi dusanga yuko abahuze ukuntu bari bapfanze dusanga yuko hariho amakaritsiye asanga atanu umwe ariyo bica bituma rero hageze kubitura tubura nyine tubigenze tubaya tujuragirika
umwe mu batoye mu ndongo z'izo karitsiye amenyesha ko iyo hari ababituye ko babaha impanuro batanyuzwe bagata bitura urwego rw'abahuza kugira ngo rubatunganirize abanyagihugu basaba ko inzego z'abahuza zoshirwaho muri buri karitsiye kugira boroherwe
twe twakwifuza yuko nyuma yo ndinganizo nshyashya y'amakaritsiye karitsiye yose yojyamo abahuza kujya ahandi bari
urongoye zone ya rutana umufasoni sofia nizigiyimana amenyesha ko mu kurindira ko izo nzego z'abahuza zishingwa mu makaritsiye yisunzwe indinganizo nshyashya ku rwego rwa ruhasanzwe ariko bubandanya bitura
abahuza bari kubarakora muri aya makaritsiye yose kubera muri intunganyo nshyashya ntibarashiraho abahuza kuri buri karitsiye ariko bajya abahuza bahora bakora ku mutumba wa rutana ababituye barabatunganiriza kurya byahora nk'uko bakora ku mutumba wose naho iyo ndinganizo nshyashya yuko abahuza baba muri karitsiye imwe abahuza bakora ku mutumba baracakora n'ubu kandi abenegihugu babituye nibaza ko batunganiriza mu kurindira yuko indinganizo nshyashya bitungana hakaba abahuza kuri buri karitsiye yose
amenyesha kandi ko izo nzego z'abahuza zigiye gushyirwaho kugira abanyagihugu boroherwe na burya n'ubu bari bahasanzwe hari abashinzwe ayandi mabanga mu rutana mu ntara ya Burunga Oscar Ndayisaba ku bw'Urunani rw'amaradiyo
Oscar Ndayisaba urakenuye nabo mu banyagihugu mu ntara ya Gitega bo ku mutumba Songa muri komine Gitega barashima ingene rwego rw'abahuza rubatunganiriza iyo bagwituye kandi ataco basavye barusaba kubandanya rubatunganiza neza ariko bakarusabira ko bagasaba ni gahabwa abahuza ko kongerezwa kubera bakora byinshi banabasabira uburyo bwo kuyunguruza kugira ngo boroherwe bajanye ivyegeranyo bitandukanye ku mugwa mukuru w'intara Gerard Nibigira
Abanyagihugu bo ku mutumba Songa komene n'intara ya Gitega barashimishwa n'ibikogwa vy'ugwego rw'abahuza kuri uwo mutumba nk'uko aba babivuga.
Jewe ico nabashimiye ubituye barakwakira. Iyo bari kora cimanza nta muntu agenda yidoga avuga ngo je nka ico banyatse ngo nza kubaha. Bo barabikora bagatunganiriza neza abanyagihugu uko bishoboka.
None ko tandumwe ndumva ari karidoga je nibaza ko ari sawa. Aje nibakomere nibakomere kweli.
Je nta kanenge nabo nyeko je ko antunganirije nta kandi kanengeje no babona
uyu munyagihugu arashimishwa n'urubanza rw'iyo rwari rumaze imyaka 18 mu masentare atandukanye rutarahera ariko rukaza guhezwa n'abahuza bo ku mutumba Songa
ngo rubanza rwari ngahe Gitega turaruburana kuva nyene iyo myaka 18 irashira iragenda turaburana ni kugera ni bucumbura birahira tugarukino maka gwaherenga ku mutumba mu minsi nyene hirya yejo akuru uyu mutumba wa
Abanyagihugu bisunga barashimishwa kandi nuko atacu abahuza babasaba iyo babituye.
Uhenyene wishakiye urabaha ariko ntaje nta macupa ndabona basaba.
Ngo ntibanabagora kuronka kuko hari aho babasanga n'umunsi wo kwakira abanyagihugu.
Hari umunsi wabama bari aho bakoreye hariya ku ngoro y'umutumba.
Barakira abantu uko bikwiye kweri tubasanga ku mutumba ahantu ku ngoro nyine y'umutumba niho bakorera iminsi yose ngo kuwa gatanu uragenda uwo munsi nyine baba bakoranye hama bagaca bakwakira
abanyagihugu bo ku mutumba Songa bagasaba ko urwego rw'abahuza gutsimbatazwa maze agasabu nibahabwa akakongerezwa bakanaronswa n'uburyo bwo kuyunguruza
abahuza kubera general abonye n'abantu bakora cyane gose ahubwo bobongerereza agahemba baba bahemba
abakuru bakuru nyine babahuza ni barose agapikipiki riko baze basimbya kuwa Gitega uza gutwara raporo cyose agasabuni naho gakinga kabonetse ni babahereze barundi barakora
mwemenya yuko imanza zidatore w'umuti n'ugwego rw'abahuza zica zungururizwa muri sentare Igitega jira nibigira ku bw'Urunani rw'amaradiyo
arakoze Gerard kubura aho bakorera hagashiruka bute gato ka bashikira kanatevye nizimwe mu ntambamye abahuza batoye mu makaritsi atandukanye gisagara cha Bujumbura bagira mu kazi kabo abahuza banegura ko n'amafaranga 333 baronka mu mezi atatu ataho ahuriye n'ivyo bakora banashikiriza kandi ko kubera atamahugurwa bakigirirwa hasigaye harimwo abatakigendera akaranga mutima Venani Umwongere
Mwibanza bitandukanye twaciyemo makomine atatagize gisagara cha Bujumbura ariyo mugere mukazana ntangwa bahuza batowe bavuga ko mu kazi kabo bugarijwe n'intamba myize tari nke n'ukuburaho bakorera hatekanye abenshi ugasanga bakora mu bibanza by'amashure canke ahakoregwa yindi mirimo
harano badutijije kuri kuvuja be bakemeje ko batwakubye sahacu ntahishusa nkari hari vaye vye abantu kumagenda genda imidugi ngahunye harugwa mu gwishi ugasanga abantu bumviza neza n'uyu ntumva neza
ahi Bujumbura usanga bitoroshe turagirageza kagira nyene aho tubarizwa nubwo twoba dusembereye
iruhande y'ivyo abato banegura ko nagashiruka bute bahabwa kadahuye n'ivyo bakora bakanababazwa ko kanateba kubashikira kandi batunze imijyango
utuna 35 kwene 35000 bashaka katamwe umuntu atura 33000 umeze 33 hari n'ige birenga
kindi banegura no gutaronka inyigisho kuri bamwe mu bagenzi babo usanga mbere bamena amabanga abandi bakivanga mu manza zitabaraba
haribonekeza utune tumwe tumubahuza usanga nyene vanga mu bintu gasabaje kumviza abantu bonyene ndasaba yuko twicara turi batanu bwo namaje kumena mabanga kandi rwanda rutarahira ta yuko ro hoba ikintu cerekeye inyigisho kenshi kugira ngo abahuza ntibagire makusa kwa rusabagira makusa kubera gutamenya
abahuza basaba ko ibyo bibazo byotere gumuti kugira ngo kwa rwego rukore rugononokewe na rirya hari cyo rufasha mu gihugu
cyo dusaba uko bo dufasha chama na mbere abacire ko bitaka duga kugira dukore tunonokewe
leta nabandi bo ba bashigikiye yogerageza tukaronka neza na neza ibyicaro dukoreramwo hamwe n'izina turishirako kugira bikunde n'uburenganye adasanzwe afite ikibazo amenye atabahuza bahanaka bakorera ngaha ikindi naco agasabune ihori duha yokaduza kugira turushirizeho gukora tunezerewe
ubwego bw'abahuza rwashizweho ku itegeko nimero 107 gashinze 188 ryo kwa 29 mukakaro 2021 abahuza bari mu mabanga bakaba batowe mu kwezi kwa Nyakanga 2022 igategeko rigatomora ko icyo bajejwe ruguza abari mu matati
abahuza bo ku mitumba muri komine Bururi ntara ya Burunga baremeza ko bakorana neza n'abajeje intwaro kuko batabinjirira mu bikorwa byabo ariko rero bashikiriza ko bafise ingorane ndijanye n'ubumenyi budakwiye kubura ibikoresho nk'impapuro ibyambagwa birinda imvura n'ibindi kimwe mu byo basaba akaba ari inyigisho zijyanye n'iby'amategeko kugira ngo borohegwe mu gutunganiza ababitura Zeno Nzambimana
Abajeje intwaro ku mitumba muri komine ya Buri twavuganye bemeza ko bakorana neza n'abahuza bo ku mitumba iyo bonetse ngo matati ngo bacha bashikiriza abo bahuza bo ku mitumba kugira ngo batunganirize abanyagihugu nabo bahuza nyene bemeza ko bakorana neza n'abajeje intwaro mbere ngo ntibivanga no mu byo baba ariko barakora
ntibivanga mu by'imanza kandi iyo bashwanye mu miha iwabo bapfuburimbi canke bagapfa ibyo mu rugo twebwe arabituzanira nta robanza barigera baca baruhereza twebwe
byo kuri dukorana neza uko abajejwe intaro hari naho bagerageza buryo bwose bakumviriza ibintu byakarimbika abantu bakabona yuko bidashoboka bakaca babirungishira twebwe abahuza kandi ntibyatwivangamwe cyane bobo barafize ibyo bajejwe natwe turafize ibyo tujejwe kandi turabitahura
naho biruko ingorane zozo ntizibuze abahuza bavuga nk'ubukene bw'ibikoresho umenye ubuke mu by'amategeko n'agashiruka bute gato kanaboneka gatevye nkuko bivugwa na metode ndayishimiye arongoye rwego rw'abahuza ku mutungo wa mugozi cyo kimwe na mugenzi we Sofoni ntawondereye
baraduhereza ibitabo bakaduhereza byose turabifise ariko ubumenyi ni buke n'ukuvuga ko boduhugura bakatugirisha seminaire umuntu agaza gukora ikintu afise mu specialite akakimenyera neza niyo ngora dufise ariko ico twagisabye kuva kera ngira ngo leta dushoborira
uturato twoza imbere by'ukuri kuko urabona umuntu yirwa mu rushanga kirwa mu myonga gutambuka mu migazo ni ngorane rero twosaba leta ikatwiyumvira ko kuko leta yacu ni muvyeyi nakare yitwa leta nkozi leta mvyeyi ivyo rero turayituye kuyo dufasha ico kintu
ugwego rw'abahuza ku mitumba washizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu hari genekerezo ya 2023 ibururi mu ntara ya Burunga Zeno Nzambimana kubw'urunani rwa maradiyo
abanyagihugu bo ku mutumba gw'intare muri komine ya Kayanzi ntara ya Butanyerera nabo nyene bavuga ko bashimishwa n'igikorwa cy'urwego rw'abahuza bo ku mitumba kuko cyatumye abanyagihugu batunganirizwa mu mwanya muto ni nkuru tubaza Jonas Mashushuru
abenegihugu bo ku mutumba waguye ntare muri zone Murima ya commune ya Kayanza twaganiriye bavuga ko ugwego rw'abahuza bo ku mitumba rwaje hageze kuko ngo ubu batakirinda gusabwa gutereka kugira ngo batunganirizwe nkuko byari bimeze aho hambere
ubu manza nyinshi zahora zijya mu masentare nyinshi bazishira ku mitumba ubintu ni byiza cyane imanza barazica neza no badahengamye
ubu unyi uragenda ukitura umukuru w'abahuza agasha guha konfokasi ugaca ushira uwo mufitanye ingorane hanyuma ugaca uwitaba bakagucira urubanza ugataha n'amahoro atakintu rinze gusabwa
Maria Goretti Minani arongoye uyo mutumba wa Rwintare arashima ingene ugwego rw'abahuza rutunganiriza bene gihugu
kuba bahuza aho baziye barabitura bakabatunganiriza ibyo badashoboye bakabirunguka mu masentare hariho n'utsindwa akumva mengo ntabikunze tabikunze rero abahuza barandika icegeranyo gacharukunguka mu isentare
Uyarongoye umutumba wa Rwintare avuga ko nawe nyine byatumye yoroherwa mu mabanga yo kurongora uyo mutumba
abanyitura bari beshi burya abahuza bamaziye kuzira beshi baciye batubaraja kwitura mu bahuza nkaje asanga nanje akazi karagabanutse ukuri mu bikorwa byinshi byari bihanze umukuru w'umutumba ubu abahuza byinshi barabigabanije
bamwe mu bahuza bo kuri uyo mutumba twaganiriye bavuga ko bafite ingorane y'ibikoresho hamwe n'agahimbaza musiki bagenewe kadashemeye narijya bakaronga kwa inyuma ya mezi atatu ibikubwa bucumi Ferdinando arongoye sentare y'intango ya Kayanza ngo bikaba biri mu byo babituma yibonekeza ukudebukirwa hamwe n'utunenge tumwe tumwe twibonekeza uyu munsi akabona ko abahuza bo ku mitumba bakwiye kuza barakaririzwa ubwenge
akarusho karibonekeje bidasanzwe mu ntango uretse yuko ubu byasubiye kuba nka mbere ariho byinshi birengagiza no gutanga ibiyegeranyo by'imanza baba bahanuriye ko kabihumwe muri babiri n'ibindi
ariko kandi ngo hamwe n'agahimbaza musiki bahabwa ko kwiyongera byo bavyiza
bagashiruka buce kabo ni gatoya kandi kaza mu mezi atatu bishobotse nako nyene bakongereza kugira ngo babone yuko ari igikorwa kubwizwa kwitangira kuko benshi muri bo mino misi ari aho bamaze igihe bavuga ko bobihe bakanandika n'amaketi bakayatuzanira bakabivamo
Godefroid Niyonizigi arongoye komine ya Kayanza yemeza ko ugwego rw'abahuza mu kiringo cy'imyaka itanu rumaze rushinzwe rwafashije biboneka mu kubaka ikibano cyiza kuko ngo rushyira imbere guhanura no kunywanisha mu gishingo cy'ibihano Jonas Mashurushuru mu ntara ya Butanyerera ku bw'urunani rw'amaradiyo
Nae bamwe mu bashinga amateka babona ko agashiruka butabahuza ko mitumba baronka ari gatugereranije n'ibikorwa bakora mu gihe umuhuza w'abarundi yari kashikiriza icyegeranyo cy'ivyugwego rw'umuhuza gwaranguye mu mwaka w'2025 abo batowe n'abanyagihugu bakaba barabajeje umuhuza ko hari umugambi wo kongereza agashiruka butuhari Emero Hantine Kanyana akaba yishuye ko abajeje intwaro ari bakwiye kuza barategekanya udufaranga twosahiriza abo bahuza Sonia Kamikazi
Abo batowe n'abanyagihugu bavuga ko uravye ibikorwa abahuza bo ku mitumba bakora n'agashiruka bute baronka bidahuye kuko ari gato umushinga mateka mediatrice akabaza umuhuza w'abarundi ko hari kiriko kirakogwa kugira ko gashiruka bute kongerezwe
ariko rero uri kuravuza n'abana babaye baragiye gasanga bariko baragira ko bavuga kugunanwa kandi agashiruka bute baba ahabwa komeye kuba gatoyi uravye umwanya usanga bibatwara bituma batakumbere batarangura neza yuko bavya kuja mu rugo basanzwe bacenje nzi ko muba ufise umugambi kuko bashaka kuba abo badukizanya gashoka gute ariko kaza no mugihe kugira ngo bashobore kubanda batunganiza neza abo bacenje
umushinga mateka Alice Nitunga nawe avuga ko bahuza bo ku mitumba bamaze kubitura kubijanye n'ibikoresho hamwe naho bakorera kubwiwe akabona ko umuhuza w'abarundi ico kibazo yarakwiye kugifata mu ntoke
ibibazo abahuza mitumba batushikirije hariho ikibazo cerekeranye no kubura aho bakorera rero bakanagura aho babika ibintu bitabo bahawe baba batwara ibyo bitabo birakunda no kubandikwa neza cyane ngo nk'iyo imvura iguye banatubwira yuko bakunda no kugira ibibazo mu gihe cy'imvura iyo bagiye ku bikorwa bari kubera kubura ku birato bambara ikindi nacyo badushikirije batubwira ati agasabu ni baduha ni gato atariko rero n'ahari gato twagomba tubasabe batse bakaduhere ku mazone ati kuko iyo iyo batora iyo bakadushiye ku makonte cyangwa mu makopeke ubu hari aho basanga abasabu ntibabahaye kahereye mu nzi
kubashura kuri ivyo bibazo umuhuza w'abarundi Emelo Hantine Kanyana avuga ko nawe nyene ivyo bibazo bimaze kumushikira naho bo bahuza badatwarirwa mu gwego rw'umuhuza w'abarundi akabona ko bajejwe intwaro kuva ku mitumba mushika ku ntara aribo bakwiye kuza barategekanya amafaranga asahiriza kugira abashigikira bo bahuza
abantu bahuza no ku mutumba aba a n'abantu bakira ministere de la justice kwebwe nabakora mission z'umuhuza w'abarundi ku mutumba abantu bari barakunda kuvyitiranya ibibazo by'abahuza barabidushikiriza iyo tugiye mu manama bakavuga yuko ibikoresho n'agashyuka butemba bagora ko kabashiki bakanavuga ko ngo ari gatoyi jewe rero kacangaruka agaruka ku bantu bajeje intwaro cyane cyane ba musitanteri n'abashefu d'ozone uno munsi n'abagura matani bagomba kumva yuko bisanzwe ujeje intwaro guhera ku mutumba gushika kubura matani ajejwe ubuzima bw'umwenegihugu uburyo bw'uburyo bwose none twiweje muri izika planification bakora z'ibintu bikene kuba mu ikomine ubwo niho bakuzoza barategekanya udufaranga na dukeyi twosahiriza ibijyanye n'ubutungane ku mutungo bumvikana ko rero muri planification au niveau ya administration territoriale jewe ndumva harakenewe ikintu kijyanye no gushyigikira
Ingingo ya gatatu yitegeko rishiraho urwego rw'abahuza bo ku mutumba mu Burundi ivuga ko urwo rwego rugizwe n'abantu 15 batorwa n'inama yo ku mutumba.
Nani kwa radio mu Burundi.
Makuru yo muruna nigwa maradio harabandanya mu mugwi igihugu wigenguje jwe gato yakazi na Monuseni DH barashima ibikorwa vy'abahuza bo ku mitumba ngo kuko ibikorwa vyabo vyaragabanije amatati mu kibano umusenyeri Blaise Martin Yaboho arongo uwo mugwi akabona ko igikene wari uko abo bahuza boja barakaririzwa ubwenge kugira ngo bakore neza ivyo bajejwe
ingingo leta yashizeho yo gushiraho abahuza ku mitumba abenshi ibyo bariko barakora bikora neza leta yarabaha inyigisho irabereka akarimbi bagarukirako irabarira yuko si sentare bajanye ku mutumba saba camanza bo ku mutumba n'abahuza bahuza rero uhuza abantu babiri bariko baratata canke bagomba gutata ukabumvikanisha cyo rero turakibashimira cyane kandi twizigiye yuko ibi bifasha yuko mu masentare y'intango haje imanza nke kuko nyinshi ziba zahereye aho ku mitumba bumvikanishije abantu mu kibano iyo bamaze kuja mu matati aho mu matati arashobora guhunga abana gateka k'umuntu mbona rero yuko ibikorwa bariko barakora ni byiza birakingira gateka kazi na muntu narije baca bumvikanira aho nyene ku mutumba hanyuma bakibandaniriza ibikorwa by'iterambere icyo bokora muri kazonza no kubandanya yandi mahugurwa bakabandanya bakaza barigishwa bibutswa ibikorwa byabo kigira kabiri nuko abo bahuza batoba abagabo gusa canke ngo babe abagore gusa ariko ari uruvange rw'abagabo n'abagore byo bari byiza gusumvya narirya ku mitumba iyo habaye amatati mu kibano aba harimo abagore aba harimo abagabo
Kugumushingwa manza Salvatore Minani ugwego rw'abahuza wo ku mitumba n'amakartie rufasha abanyagihugu kuguma bafatanye mu nda naho bogiranira amatati mu kuyatatura ntitsindishe umwe canke uwundi mu bagwitura yongera koko ikindi kiza cy'ugo rwego ari uko rukorera mu kibano agasigura ko uko kwa mahafi y'abanyagihugu gutuma batahura neza amatati yaho
Nugwego rukomeye cyane kuko rutuma gwegereza ubutungane abanyagihugu abene gihugu rutuma haba gukinga amatati cyo twita la prévention des conflits rutuma kandi abo baburanye nyene abo banyagihugu baguma bafatanye mu nda kubera iki kubera ko si urwego ruca imanza kujya kwa sentare ni urwego runywanisha kumvikanisha la conciliation ivyo rero bituma ta uvuga ngo natsinze cyangwa natsinzwe bigatuma abantu baguma basanganywe hanyuma rero ibintu bikabandanya bigenda neza atawuraba uwundi ayingwe bituma rero abo bagwitura babasanga hafi ubundi amasentare usanga ari kuri urugendo kana karutayiruto ivyo kandi bigatuma abanyagihugu nyene bagira koyokwe kuko mu kwitura ubwo gwego nta mafaranga asabwa ni ku buntu masentare hari amafaranga yo gushingisha ivyo onye nta bihandi ivyo rero bituma imanza z'amatati y'amatongo imanza zo kutorana ibivyingo n'imiryango zifite ububasha na sentare z'intango kuko nizo zonyine bafite ububasha bwo kwakira bituma izo manza zinyaruka bigatuma amasentare atagira ibitigiri binini by'imanza kuko hari imanza zica ziherera aho nyene bakabumvikanisha ubundi kare akantu kose gakomye umuntu yaca yitura sentare ugasanga amadosiye n'umuyoro kandi hari ibintu byari guherera mu kibano ikindi ciza cyane nuko ari abantu basanzwe bazi ivyo mu kibano nyene tubana batwizera kandi natwe tubizera kumbure gusumba umucamanza wa sentare abakubonye uwo munsi abatazi neza imico n'imigenzo yaho hantu ategezwa gukurikiza itegeko ariko kandi dufate imico n'imico n'imigenzo n'urwego rutuma ico twita rudwa kutimiye canke amategeko kama ajanye n'imico n'imigenzo y'ikirundi abandanya atsimbatara mu manza z'amatongo amatati y'amatongo cyangwa ibyo gutorana kuko aho amategeko yanditse usanga adahuriranye gose na realite sociale cyangwa uko ibintu bimeze mu kibano bobo barabihinyanyura
umushingo wa manza abona ko abo bahuza bakwiye gutahuzwa neza amabanga bajejwe biciye mu nyigisho n'amahugurwa kugira ngo bagire kwigenza bareke nako kwigenza nk'abacamanza mu bushikiranganje bw'ubutungane tubarondeye kugira bagire ico bashikirije bakaba bamenyesheje ko atakanya bashoboye kuronka kubera ibikorwa byinshi barimo
akaba ine hano cyo dusozerera hano makuru y'umunani gw'amaradiyo mukaba mwavumvise ko twari kuducija nino huko ibikorwa by'abahuza ku mitumba byifashe inyuma y'imyaka hafi 5 bariko barakora
ano makuru y'urunani gw'amaradiyo mwari ko muyakurikirana ku maradiyo atandatu Bonesha FM isanganiro Rema FM Shima FM Korea mu Rumonge agaseke mu Ruyigi hamwe na Remesha Amahoro mu Kirundo ano makuru kandi mushobora kuyasoma ku binyamakuru vyandika iwacu na Jimberi ano makuru mwari ko muyashikirizwa na Jewe Francine ndio kubwa mfadikanije na mugenzanje
Alice Ndayizeye
Tusa Bizimana niwe yareka aradufasha mu buhinga bw'ivyuma mwese tukaba tubashimiye
mu Burundi